Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Kuri kwa gatanu ngene kirizo rya 2026 nyakanga no 2025 tutina mu bagenzi mwashimye kuri kirara by'inzamba rya kawe ndabahaye mwiriwe canke mwara mutsibanye naho muherereye indya sango rya makuru mu Kirundi nayo akabagitswe n'igingo nkuru zikurikira bamwe mu nyagihugu muri komine ya Muyinga basaba ko hoba amanama ajanye n'itegeko bishasha ijanye n'indinganizo y'intwaro bavuga ko bajuragizwa iyo bagiye kurondera impapuro muri komine bakababwira ko zitangirwa muri zone imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bakoresha umuhora wa limitere mu gutumatumana ko amakuru biyamiriza ituzwa ry'amafaranga y'agasakisaki bita ngo ni amakori kandi bizwi neza ko ituza gikori riba rimwe umwaka iryo shyirahamwe kwisubira ko umukuru w'umugambwe CNDD Leonard Nyangoma aranegura ingene umugambwe uri ku butegetsi atakindi kiuraje ishinga atari guhamba intwaro ya demokrasi mu kwihagira ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu uyu munyepolitike abona ko uyu mugambwe uri ku kwegera akarambaraye igihugu agasaba abanyagihugu kwima amatwi uyu mugambwe ushaka kubata mu kaga kandi n'ayandi mukanya isanzwe ikaze
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndasirikora munsi bamwe mu banyagihugu muri komine Muyinga intara ya Bukumuza baridoga ko bajuragirika mu gihe bariko barondera impapuro zitandukanye bavuga ko bashitse ku ikomine aho bahora bazitunderera baca bababwira ko ibyo barondera bisigaye bitangirwa muri zone mu ndinganizo nshasha y'intwaro abo banyagihugu bagasaba ko hakwiye gutunganywa amanama ku mitumba yose yo gutanga umuco ku mpinduka zijanye n'indinganizo nshasha y'intwaro inkuru ya Julienne Muzinga
inyuma y'amezi hafi atatu habaye indinganizo nshasha mu bijanye n'intwaro bamwe mu banyagihugu bo muri komine Muyinga bavuga ko bajuragirika mu gihe bariko barondera mu ikomine impapuro zitandukanye bamenyesha ko bashyize ku ikomine babarungika mu gundi zone kuko izo mpapuro zitandukanye ariyo zigaye zitangirwa nicyo kimwe n'amasezerano y'ababirana yahora abera mu ikomine ubu ngo ahagararirwa n'uburongoye zone
turabona nka neza indinganizo nshasha y'intwaro iteritse kuko turacuragirika bikomeye mu gihe tugiye kikomeje kurondera impapuro twari dusanzwe twarondera impapuro z'amavuko canke irangamuntu canke izindi mpapuro nk'impapuro ndangatongo baca bakubarira ngo nusubire ku izone ngo niyo bisigaye bitangirwa ugasanga upfuye muhira ugiye ku ikomine ushaka ku ikomine wagenda ku izone kaba amayobera rero turakeneye ko batubwira neza izo mpapuro twari dusanzwe turondera ku ikomine ingene bigiye kugenda
musitaneri wa komine nshasha ya Muyinga Amede Misago aremeza ko impapuro zitari nke muzahora zitangirwa ku ikomine ubu zitangirwa ku rwego rwa zone asaba abarongoye amazone kugira ingendo ku mitumba mu ntumbero yo gusigurira abanyagihugu ko batasubira gutonda ku biro by'ikomine baja kurondera impapuro zitandukanye
ibikorwa bimwe twaradukorera mu ikomine tuhora bikorerwa mu mazone kugira ngo tworohereze abenegihugu nabyo ni nk'ibi bijyanye n'inyandiko ndangamuntu anavuga bya mpapuro twaradutanga ngaha bijyanye n'umwidondoro w'umuntu bimwe twita mu kinyamazuru amatestation izo zihora zitangwa n'abasekiridozone abarongozi b'amazone hariho ibijyanye kwabiranisha abagenzi cyangwa bikorerwa ubwego bwa commune ubu abarongoye amazone no bazohora bagirisha ubugeni muri rusange hariho n'ibijanye n'uko bakaranga muntu iyo nteguro izohora ikorerwa muri zone amareye izo fishe za karanga muntu zamaze gukorerwa muri zone abasevuze dono batora batuzana na mustanda yo gusinya gusa ikindi kijanye na za mapuro ndangatongo nazo nyene genzura n'isuzuma ryaye matongo izohora bikorerwa muri zone abasevuze dono aheza bizana na mustanda ubwo kwa komine babisinyi cyambye ari n'abarongoye amazone mu ngendo bamwe baragira ku mitumba nabo nyene babibwira bene igihugu cyagiye utohavura turagirika
abanyagihugu basaba kumenyeshwa neza impinduka ziri mu ndinganizo nshasha z'intwaro kugira ngo nibabandanye batakaza umwanya wo kwikenura mu ngi wabo
urakoze Julienne Muzinga ukeneye bw'amazi bubandanya kwibonekeza muri zone Musaga mu gisagara cya Bujumbura abanyagihugu bafise ubwoba ko bashobora kwandura indwara ifatiye ku isuku rike hamwe icyo kibazo rero mututorekwa umuti maguru fasha ngo ibintu bishobora kuyangara n'umutubaza Jean George Kibogora
nkuko makuru ava mu banyagihugu muri zone ya Musaga bitumenyesha ico kibazo cy'amazi cabaye akanari n'abahinga amakuru ava ku Musaga yemeza ko ku mabambo rusange yaciye ukwezi atanimba riboneka mu ngo z'abanyagihugu naho bashobora kumara iminsi itatu cyangwa inde ataje muyaje naho mara kanya gato cyane kubyo bavoma intica ntikize isoko ryacu bitumenyesha ko ubu ibideyo y'amazi ya maritiro 200 ibu amafaranga 2,500 abanyagihugu bavuga ko ayo mafaranga ari menshi cyane narije basanzwe bafise amikoro make bavuga ko nk'abafise imiryango minini cyane bitaborohera kubaho kuko bakenera amazi menshi cyane bakoresha mu buzima bwabo bwa misi yose haba mu koga guteka gukoropa tibagiwe no kumesa
ijo naguze amazi 15 6 bicamwumva by'ukuri ko ari ibara cyabibaza uri gukoresha amazi ntayo amafaranga nk'ayo y'amazi gusa ku munsi uwo busanga uwo gukora hehe turafise amakenga n'ubwoba bwinshi ku ndwara zifatira ku isuku rike nk'ubu turiko turumva gatumba ingene korera yabadutse ingene ibarembeje natwe turahona turafatirwa turashyikirwa kandi turahona leta ikagize icyo ikora
basaba leta gutorera umuti icyo kibazo mu ntumbero yo gukingira ubuzima bw'abanyagihugu isanzwe ijejwe
murakoze Jean George Kibogora imyidogo n'inyinshi abanyagihugu bakoresha umuhora wo gutumatuma nako amakuru litere bavuga ko ngo baguma bapfa amafaranga bababwira ko ari amakuru ya leta mu gihe bizwi ko amakuru ya leta atangwa rimwe mu mwaka basaba ko iryo shyirahamwe ryo kwikubita agashi ridahagarika ibyo bintu inkuru ibaze mugenzi wacu Pacifique Nkishimana
uko bimenyeshwa n'abanywanyi b'iryo shyirahamwe ryo gutumatumanako mu Burundi ngo riza ribasonga mu bukene butagira izina babayemwo kuko ngo ribakata amafaranga ya buri gihe bo badatahura kuko ngo babwirwa ko ari ko rya leta mu gihe ngo bari basanzwe bazi ko ikora rya leta gishugwa rimwe mu mwaka
mu kwezi kwa kane kwezi kwa gatanu gutyo harabaye ibintu by'uko bavuze yuko ari ku itegeko rya leta ko karitasiyumu yose itegerezwa gutanga ikoni gutangisha ikoni ry'2,500 twebwe rero nk'abanywanyi b'umuhora wa initere baragiye baradutwara amafaranga akabona mesaje ngo umunsi ngo twagukasa ngo twaye hagiye amafaranga yangu hasigaye aya icyo bagasubira ariko rero ntibaza kuba rero bahejeje none kudukata iryo kore kandi iryo kore bakaba bavuga yuko ari iryo ku mwaka ku mwaka 2,500 twebwe rero nk'abanywanyi b'umuhora wa initere baragiye baradutwara amafaranga akabona mesaje ngo umunsi ngo twagukasa ngo twaye hagiye amafaranga yangu hasigaye aya icyo bagasubira ariko rero ntibaza kuba rero bahejeje none kudukata iryo kore kandi iryo kore bakaba bavuga yuko ari iryo ku mwaka ku mwaka none ryahindutse icyo ku kwezi ku kwezi ayo yandi bariko baradukata nayiki twabasha twereka kandi yuko ariyo yandi bagukata kandi bazose kandi baragukata numva rero harimo n'amakenga harimo ibibazo
abanywanyi b'iryo shyirahamwe bakarisaba guhagarika iyo ngendo nayo leta n'abaserukira abanyagihugu bagakurikiranira hagufi ibikorwa by'iryo shyirahamwe
tasaba leta kugira ngo ifashe ibakonorore neza muri iri mikere hama kandi babaje batubarije abashinga amateka nyine n'abatume ko mu gutwara iri mikere urongoye iri mikere
agende asigure ico kibazo kuko ndumvikana ngende ndukatwa amafaranga ku kwezi ku kwezi cyangwa se mu buzima bw'indinde cyangwa se mu buzima bw'indinde cyangwa se mu buzima bw'indinde abagucunga imiryango kandira stress dukungana zitakugura kurasiyo n'umuryango byose by'ishuri abana bajya ku mashuri n'ibindi hamwe nabo baca bazana twakintu zitwaye dusabye twacunguze hari umuntu usanga rero twaka ideni wowe ibanza ugasaba ideni nk'iby'amayine cyangwa magana atanu bagashyira gutwara amajyana ane cyangwa bakagutwara amajyana atatu n'itanu urumva ko ishuri baba batsindiye mu rwinshi.
Mu ruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe twagerageje kurondera abarongoye ishyirahamwe Limitere kugira ngo batange umuco kuri ico kibazo ariko twabakenye.
Inzamba
isozerera n'amakuru kuri politike y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD uriko urahambaro ya demokrasi usubiza u Burundi mu ntwaro y'umugambwe umwe ivyo bivugwa na Leonard Nyampara ngo umugambwe CNDD ingene umugambwe CNDD bihagiye ku butegetsi bwose kubanje gukumira no guhohotera abo bose batavuga rumwe nawo. Leonard Nyangoma yiyamiriza kandi ingene umugambwe CNDD-FDD uriko urakwegera akarambaraye igihugu mu bisata byose agasaba abarundi bose guhagabira mu kwima amatwi uwo mugambwe tumutega amatwi akaba yabivuze kuri uyu wa gatatu aho umugambwe wiwe CNDD wari uramutse uhimbaza imyaka 31 ubayeho.
Muri iki gihe igihugu kirunguwe n'inzego z'inyomekerano na cyane cyane kuva mu mwaka w'2015 inzego zishyize ku butegetsi zibanje guhonyanga ibwirizwa shingiro kandi ari umutima w'igihugu leta ya CNDD-FDD nk'uko mubyibonera yaratugarukanye mu ntwaro z'umukazo zishimikije umugambi umwe zimwe twasezera kuba muri 1993 ivyo rero nibikira gaseseshwa rumuri byari garagaje kuva uyu mugambwe ugiye ku butegetsi mu mwaka w'2005 urisubiriza mu mwaka w'2010 aha rero ubuho ntituvuze ubiheruka kuba mu matora aheruka y'inkinamico aho bihaye intebe zose 100% mu nama nshingamateka mwana manye muzamateka kamu ikamu munze gutoshu gihugu numu mwanama ya komine iyo ntwaro rero irazirana nuwo wese yubahutse kudoma urutoki kubitagenda neza uwo wese ayihinyuje canke ayikebuye acaci ku mwanzi wo gucisha ku buhombo iyo ntwaro yarishize hejuru y'amategeko nta tegeko na rimwe yibanga ikitabo cyo n'amasezerano ya Arusha yavuye kure cyane n'ibwirizwa shingiro riyakomokako bisa rero nuko atanze guziriho kira noneho nta n'uwazitoye ni nacyo gituma dutegerezwa gukora uko dushoboye kose kugira ngo duhabuze ubwigenge na demokarasi kugira igihugu cacu kive mu kaga kirimo kandi birashoboka turemera ubumwe turemera ubwigenge turemera demokarasi ari nacyo gituma twebwe tubona ko igihugu gishobora kugaruka mu nzira y'amahoro iyo ntwaro ntaho itaniye n'izahora twari twarasezereye. Turasabye abarundi bose abanyamahanga bakunda Burundi bahagurukire rimwe maze twanke ku Burundi bugomba butemba muja mu manga tubona abategetsi baguma bahumba amaso abanyagihugu ngo ejo ni heza.
Nino ngaha duce dusozera n'amakuru nk'abashimiye mwebwe mwese mutete yombi bashimira n'abagenzanje umwe wese ugiti ciwe bafashe kubaturukaniriza mubwire aho muba mubahwe banyitubyanye n'agahwane.